tujahe
wewe ujahe mbega nyine tujahe
inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere tujahe ugishikirizwa n'ifu rya Amerika
ikaze ni gwanyu gwaruka na mwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika ibiyaga canke inzuzi biri mu biduha akaryo ko kwishingira ubuzi akarorero mu bijanye n'urudandazwa rw'amafi cyo kimwe n'ibindi bijanye nago ugukotesha amato atwara ibidandazwa biri mu buzi ngo tuzanira amafaranga ikibagiwe cyo ni mu bijanye n'uruja n'uruza rw'ingenzi haba mu kiyaga hagati cyangwa ku nkengera zacu inkuru dukura mu bihugu biteye imbere nk'Ubuyapani zitwereka ko amazu meza meza mbere n'ibisagara bishoboye kubakwa ku mazi igisagara cya Tokyo cyarijukiye kubaka inzu zo kubamwo hamwe n'amahoteli mu mazinga yayo ari kwiba hari Pacifique uretse ko bizanira amafaranga abanyagihugu baho bibafasha kwirinda umwuzurira w'amazi ukunda gushika ku isi yaho ukudashobora gucungera no kugenzura urudandazwa rubera ku mazi bitera gahombo mu bijyanye no kwishingira ubuzi izindi nkurikizi ni ukudashobora gushimisha amasoko ya hafi cyangwa hagati mu gihugu Abanyafrika bashika ku miliyoni 200 nibo bonyene bashikira bakongera bakihereza amafi avuye mu biyaga by'iwabo. Icyo gitigiri kikaba ari gito cyane ugereranije n'icyabahaba nk'uko ishyirahamwe PDA yiyemeje gufashanya mu bihugu bya Afrika mu 2007 ibyerekana. Izo nkuru kandi zitumenyesha ko isoko ya mbere y'ifi zirobwa muri Afrika iri mu bihugu bya Buraya. Amasezerano yo gukorana hagati y'ibihugu bisangiye amazi yo mu biyaga yotuma urudandazwa ruhabera rukogwa ku neza y'abanyagihugu bavyo. Mu kiganiro cy'uno munsi dushimikira ku bijyanye no kwishingira ubuzi biciye mu itunga ryo mu kiyaga. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse ndasubiye kubaha ikaze. Kwinjira mu kiganiro nyezina tujambo gwaruka go mu ntara ya Makamba mugenzanje ni Yakire Java aganira nabo ababaza ati twotunganya gute ibikorwa by'uburovyi twongera tubungabunga itunga riri mu kiyaga tega matwi inyishu bamuha
nkabaje bagiye kuroba imboga ntonto bozirekeza mu mazi kugira zibe zirakura bakazana izo nini zikabari z'umuntu azarakoresha
ibintu bikunze kubuza nk'amafi gukura turashobora kubikurikirana gose tukamenya yuko ifizo mu kiyaga zifite akamaro abanyagihugu bose
kugira ngo utuntu dushira hamwe twabarovye nk'abantu bari imbere kazadoserukira
twosaba abakuru bajeje uruzi bakaza barafata abo bantu bafise za fremaya
Kori bungabunga nkuko tumaze gushika ku ngingo y'ukumoreka iminsi 21 tukasigindwa inzima ibyo mu kiyaga bihabiguma bigwirirana.
Kore ka kugenda baramesera mwa ukamesera ku musotsi.
Kukura zivu imboga zivyarira ku rusi. Bakareka kumesera yo kandi bakareka gutaya ayo mashashi. Bari kugerageza kuzararinda nk'aba bantu nk'imifurege aba babita ruguru bica bimanukana n'imifurege n'inkukura.
Mukwana mukatrabira baro bafremaya n'abarobaga gahubuza bamwe bisenga ntondo zitemewe n'amategeko
Abihweza ibintu nibindi bemeza ko muri rusangi Afrika ishikirwa n'ingorane nke ku nzira zica mu mazi ugereranije no mu bindi bihugu byo ku isi. Uguhanahana ibidandazwa ku mugabane wa Afrika biciye mu nzira yo mu mazi byiyongera hagati y'ibice 10% na 12% uko umwaka utashe. Ibyo bigaca cyane cyane mu gutwara ibidandazwa mu buryo bw'amakontenere. Isiguro y'uko ibintu byifashe ni umurindi munini w'iterambere mu by'ubutunzi byaranze Afrika muri ino myaka. Ikindi ni ubushobozi bw'abaguzi bwiyongera na cyane cyane mu banyagihugu babayabaye. Naho biri uko ibijyanye n'urudandazwa rwo mu mazi ku mugabane wa Afrika biracyari ku rugero rwa 3% by'ibibera ku bindi bice by'isi. Icyo tutokwibagira nuko Afrika iva kure mu bijyanye n'iterambere ry'urudandazwa rwo mu mazi ugereranije n'izindi mpande z'isi zimaze kugira intambwe nini haraheze imyaka itari mike. Ivyo byemezwa n'abahinga mu bijyanye n'ibikorwa bibera ku biyaga. Kugira ngo twumve neza ingene twokwikora ku biyaga mu kwishingira ubuzi, tega matwi itohoza mugenzanje ni Yakire Javan yagize mu ntara ya Makamba. Javan, ijambo ni gwawe.
Urakoze Diane kumpa ijambo. Abakora ku kivuko cyo mu mvugo muri komini Nyanzarake baharangurira ubuzi butandukanye. Kuva mu cyagu cyagu amato yuzuye indagara n'imikeke abashitse ku isi y'u Burundi. Gasongo Asumani n'umurovyi araheze imyaka 35 atubwira ko ariko mu ijoro ryakeye atanyisha ibarovye kubw'ingunza yari yateye. Kuva tuhashitse igihe cy'isaha 2 z'igitondo turabona abanyagihugu bo mu buzi butandukanye bw'uburovyi batanguye akazi kabo. Urabikorezi bashikana ifi ku musenyi canke ku buyungiro aribo bashaza ngendo. Aho naho hacakora abajeje kuzanikira. Twasanze ko hari zica zirangugwa zongera zigurishirizwa muri ico kibanza. Ariko rero hari n'izica zijanwa mu miduga zigana igisagara ca Bujumbura n'ahandi. Akizimana Jacques n'umwe mu baranguzi atubwira ukugena bigenze.
Abandi bakomerisa nabo bakaza bazishimye ngabacira igiciro.
Bambaye inyungu ngayikunda ngaca ndayitora ngazigurisha. Abo bandi baziguze nabo babuze abakiriya bakacabanikira bakashora ibujumbura cyangwa imakamba. Mbora ngura nga 25 ngagurisha 27 ngaronga 20 cyangwa 15 cyangwa 10 ngaca ndigiye.
Ku kivuko cyo mu mvugo hari n'abiyita basimba marayi bagizwe n'abana cyangwa abantu bakuze. Abo nabo nabasavye amafi canke bikika mukiza mu gukwega nkenke mu mpisho bongera batera mu ngobo yizabo. Senga yumva Faya umusimba marayi atubwira ko haraho baronka izicibundu 5 canke 10. Muri rusange iyi kire cyagenze neza abarovyi bemeza ko bahungukira. Aho naho ni mu giha tamiyaga myinshi yabayemwo. Gasongo Asumani atubwira ko amaze gukura mu burovyi tongo yongera yiyubakira inzu no gushinga umuryango. Vyongeye ararihira amashuri abana biwe. Icyo twibonera n'amaso yacu nuko n'ubundi buzi buheza bukavuka hambavu y'ikivuko. Uburorero nubwo abatekera imfungurwa barovyi imbere cyangwa inyuma y'uko baje mu mazi. Ikindi kigaragara na masitasiyo ashika kuri 5 aho igitoro imashini zikora mu burovyi cyangwa ivyumba byo gukanyisha zirindiriye kugugwa. Icibagiwe cyo nabadandaza b'imbaho n'ibiti bikora ku mato cyo kimwe n'abafundi bakora imoteri n'amatara yayo. Dominique Nditije umufundi yemeza ko hakura 30,000 canke 40,000 ku munsi iyo arangije akazi kiwe. Abakenyezi ku ruhande rwabo barahatorera koyoko. Mariam Kashindi Mulindwa yanikira indagara ku buyungiro akanazidandaza amenyesha ko yiguriye parasera yongera yubaka inzu abamwo n'umuryango wiwe. Kubadandariza ku miduga irengana kujya Rumonge bararonka akajyo kuziganya no gushinga ibirimba byo kuguranana. Nadine Hakizimana ni wabarongoye tumwumvirize.
Turaziganya tukaguranana. Kare nicaye muhira nuko twaguma dushwana n'umugenzi ntumpaye isabune ntumpaye ikibiriti. Ndaronka ikibiriti naciye ku mugenzi kandi n'umwana gwayo umugenzi atariho ndashoboye kuca ndamutwara ku bitaro hakirikare. Bitunze urugo navyo nyene kandi ndashoboye kuvyironderera mugenzi tutirirwa turafatana ku ishati.
Naho biruko ubwinshi bw'amafi ku isoko mu bihe bimwe bimwe bubakwegera gahombo. Ubwo nabwo buterwa nuko imvura iba yaguye bakabaraho bazanikira. Ikindi ni mu gihe ukwezi kwaka ntibaronka izikwiye. Akatari gake umutahura hererayo nkuko Jacques Hakizimana umuranguzi w'indagara n'izindi fi abimenyesha. Ikindi gitera gahombo ni gabanuka ry'ifi mu kiyaga Tanganyika kubw'ihindagurika ry'ibihe muri no myaka irangiye. George Kiratunga amenyesha ko atagikora iminsi irenze 10 ku kwezi. Uko ibintu bimeze byatumye ubuzi bwinshi buhagarara. Umutekano muke ku kiyaga utuma rimwe na rimwe abarovyi batahazira yoye. Twumvirize Asumani Gasongo umurovyi.
Abasumani bo twama twahuye buri munsi bama batunyaza ibintu imashini aho batwara insenga matara urumva amatelefoni icyo umuntu abafise bazinze baza urumva uwo munsi muca mutahuka. turakunda guhura n'ingorane zijanye n'ukuntu umuntu aba yagiye yanwoye hanyuma gashobora kugira agisida yo gukoroka agashobora gupfa
muri rusangi ugutunganya gushasha ikiyaga n'ihengera zacu byofasha mu gutuma umwimbo w'ifi wiyongera akarorero nigenzurwa ry'insenga zitarekuwe n'amategeko nk'imisegetera canke firemaya zituma ifi zibora n'ingoga ukudasuka y'imicafu canke kuharangura ibikorwa bitosekaza amazi nko kumesura vyokingira ikiyaga ariko rero ingingo yo kugenzura ikiyaga hakoreshejwe amato zirasendwa n'abikika mu kiza bitwaza ibihagararo bafise mu nzego z'igihugu ibyo tubibwirwa na François Ntawundereye arongoye urunani rw'amashirahamwe akorera ku kivuko cya mvugo inagugwa ry'ibiti cyo kimwe n'amarenga ku nkengera za Tanganyika gyotuma amafaronka arondokera icyo ni icyumviro cya Gaspari bacanamwo umwe mu banyeshirahamwe ry'abakanyisha amafi tumwumvirize
nuko uburovyo butemewe n'amategeko ko hava urundo haraje mu isenga zitarizo kuroba kutariko bidukikije byahonye nk'ibiti kutanganika babona ko ari ubugaragwa hari hari byatsi mbagaze kavyarira hafi none ubu naho zisa nizahunze ico gituma tubona tano mwimbo kiboneka bajya gukoresha bihabagahanwa bagira amategeko akingira kiyaga niho mwimbo ndibaza kosa kubonekwa
isubigwamo ry'amategeko agenga uburevyo byokogwa kugira ngo hasubizwe yataye igihe nkuko bimenyeshwa na Gaspari bacanamwo umunyeshira hamwe w'abakanisha
Urakoze Java kuri iryo tohoza udushikirije. Tumira mate mu kumviriza kano karirimbo kadukimirira kubungabunga ikiyaga Tanganyika.
Reka gusuka amazi mabi ari mu mara. Reka kurima yacu ubaka ku ngombe. Segetera Tanganyika ni soko jitunga ni soko jibuzima
Niro ni tujahe kiju ya Amerika. Turiko tuvuga ingene twokwikora kubiyaga mu kwishingira ubuzi. Ukuroba kurenza urugero mu biyaga gutuma amafi atabandanya arondoka. Byongeye nahabonetse abatameze neza. Inkuri kizina uko abantu bataba kiyafunguye bikica urudandazwa. Amashirahamwe aharanira ibidukikije abonako uruhara rw'amareta ari ngombwa mu guteza imbere ibikorwa byo mu biyaga. Ibyo byoca mu kubicungera. Inkuri kizi nuko umwimbo mu burobyi wiyongera cyo kimwe n'urudandazwa rw'amafi mu karere rukoregwamwo. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingene twokwikora ku biyaga mu kwishingira ubuzi, tega amatwi ikiganiro twagiraniye n'urongoye amashyirahamwe y'uburobyi akorera ku kivugo cya mvugo Inyanza Lac. Ntawundereye François aganira na mugenzi wanjye Niyakire Java.
Ntawundereye François ndakuramukije.
Nyaramukije
ikiyaga cyo tunganywa gute ku neza ya bose
leta yo bishyiramwe uruhara ruhanitse katangiye nguvu nyinshi kiyaga ubu gitunganijwe nabi ubu hariho insenga zaje zitemera amategeko zitwa firemaya izo nazo leta rigeze gutanga icishe mu ishyirahamwe prodap iratanga ubwato tanga ni moteri rimwe na rimwe bagatanga n'igitoro kugira ngo batuzi zosenga abari bajijwe kubikora barabahaye nguvu zo kubikoresha nuko ishyirwa ubwato no gufata izo nsenga bakaziturira ariko usanga hejuru hariho hene kuva izo nguvu hagoyagoya ndashobora gufata nk'ubwo rusanga rw'umuntu heraweze nk'iraki zitanu zitandatu ngo ruturire ubace genda kuraba nabi cyangwa ugiye kumufata ugasanga ujya muntu baguhaye mukorana mujyana kugira mujye kugifata niwe ari mu ruhara rwa mbere hejuru mu kubacisha ku rundi ruhande amategeko agakurikizwa n'ibihano bigatangwa by'umuntu arenze ayo mategeko azo bagize kugira gikiye gatanga gikingirwa Leta ariko iratanga ibintu byo gutanga imikobeko guteza imikobeko ku misozi. Hari n'ibiti kera amafi yakunda cyane kuba tibita uruminu amarenga ivyo ntibikiboneka. Hari ifi nyinshi ziba ngakunye Tanganyika zarahonye. Mugabo kera zaba kubera iki ivyo biti n'ibyo bikije Tanganyika.
Ni giki cokorwa kugira ngo ubuzi butangwa n'ibiva mu kiyaga bwiyongere kandi butunganywe neza.
Ko leta yagifashe ingufu kafata nk'ikigega kimwe gatanga amafaranga tebo amashyamwe atanzura kuguranye amafaranga mudandaze kugira mu ronko buzima mwe mugire nka kwitanganyika abanyagiye ko twobaho kebwe mugabo leta gashitanga n'abantu bagendaga babaguma bakurikirana amafaranga cyangwa amashirahamwe baguma kwikirana kuntu amafaranga abanyagihugu bayakoresha nabo nyene abantu basanzwe bakorera ngaha nkuko bari bafashe intumbere kugira udushirahamwe two kugurana no gufashanya yuko bo bishira mu ngiro iyo umuntu amuguranya amafaranga kandi nakaranguranya amafaranga kugira ngo mbeho akagira umutima wo kumwishura
ntaho ndere François ndagushimiye
namwe nabashimiye bameshe makuru
muri studio turi kumwe n'umuhinga Pierre Clavendu umwami ndabaramukije
ndakuramukije nanje
twumvise yuko ikiyaga Tanganyika abantu bacikora ko cyane mu kwishingira ubuzi nta kuntu bashobora kucikora ko none mu kwishingira ubuzi nyene kuruta uko babikora
dufatiye ku bihugu biteye imbere hari nk'ubworozi bw'amafi mu byaga hano ntavyo nkunda kubona
rero muvuga yuko natwe byo shoboka ibyo bikorerwa mu bindi biyaga ko bishobora gukorerwa natwe mu kiyaga Tanganyika
hari ubuhinga kandi budahanitse kugira ngo umuntu yorore ifi azigaburire azicungere amenye aho ziri akaroba azi umwimbu ashobora gukuramo ingenzi ziba mu bindi bihugu zirakunda ku kiyaga Tanganyika hanyuma mu bundi rero usanga ibikoregwaho bidashemeye atabwato bumwe ubutwara ingenzi atabumwe bukinonera imitsi cha kwinezereza ni ibintu abarundi bashobora gukora kandi ubu bidakogwa byo birababaje abaza bagana kiyaga Tanganyika ni benshi ugasanga rero n'agahombo kanini
muravutse ibintu by'ingenzi mbega nk'abantu bafise ibikorwa barangurira ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ibyo bikorwa yego nivyo birabateza imbere ariko ubwo ntibishobora kuzoha vanko mu gihe kizoza byonona ikiyaga Tanganyika kurusha
hari ubuhinga hari ubumenyi urashobora kuri ibintu kandi utononye ibidukikije ivyo vy'amahoteli navuze ivyo kwinezereza byokogwa twisunze idukikije ntaryo tukabaza kugira ngo nitwonone ibyo dukikije
Mira mate kandi mu gusubira kumviriza kano karirimbo kadutumirira kubungabunga ikiyaga Tanganyika. Wakiri mutumire Pierre Clavendu umwana ugaruka ngo shobora kwishingira ubuzi wikoze ku kiyaga Tanganyika ko twumvise umengo bisaba uburyo buhanitse
uburyo buhanitse ego busabwa aba bofise amahinguriro canke amashirahamwe mugabo ugaruka ushobora gufatiraho nyene rugakora ibyo rushoboye mugabo hagize abaruje imbere bafise uburyo ariko nk'ibyo kuroba amafi ni ibintu bishoboka ni ibintu byigwa kandi ugaruka ushobora gukora
bakazororera yo nkuko twavyumvise
ego bakazororeramwo ariko barinda kuvyiga bakabibaza babibereka hanyuma bakabikora
leta yoshigikira gute gute none ibyo bikogwa bibera mu kiyaga Tanganyika
leta irashobora gufasha muri byinshi na cyane cyane mu gushiraho amategeko atomoye no mu guhimiriza abagwiza tunga bo ngaha canke bo hanze kugira ngo baze gushinga imitahe yabo dufatiye kuri ibyo byo kwinezereza canke byo kuroba ariko urabona iyo abarundi na cyane cyane gwaruka bagifise uburyo bukeye byogora kugira ngo batangure mugabo ibindi bishobora gufasha no kugira ngo ibukikije byo nonekare kuko n'ubutunzi bw'abubu mugabo bw'abazovuka ejo canke ijya yejo
mbiga none itunganyo y'ikiyaga Tanganyika byo babiraba leta y'u Burundi gusa ko tuzi igisangiye n'ibindi bihugu byo genda gute kugira ngo nyene bose babigire mu ruhara kugira ngo bigire inyungu ibyo bihugu byose
leta y'u Burundi ntabwo yoshobora kubikora yonyene kuko ikiyaga Tanganyika kisangiye n'ibihugu bitari bike kandi hariho nama nkuru ibyo bihugu bihoreramo urumva aho niho leta ishobora gukorera nta kugira ngo inyungu z'u Burundi cyane cyane z'abaguza tunga abarundi canke baje gukora mu Burundi zubahirizwe n'umutekano
ya Clavendu mwami ndabashimiye
ndagushimiye nanje
Jambo abanywanyi bacu. Fiane irakoze ari kumusaga mu gisagara cha Bujumbura yakuye avuga ko yakurikiranye ikiganiro tujahe cyari cerekeye itunganywa y'imyaba mu ntara ya Makamba. Fiane irakoze asaba leta ko yoshigikira abanyagihugu mu kwarima ibitegwa bitandukanye kugira ngo abanyagihugu baronke ifungurwa. Turashimiye Fiane irakoze kuri yo nterera natanze. Reka dusubire duha karyo umuhinga wacu Pierre Clavendu umwami atwibutsa uruhara rwa leta mu gushigikira itunganywa ry'imyaba
by'ukuri imyaba ni nyishu y'ukugwiza umwimbu na cyane cyane harya muci imyaba ni myinshi mu Burundi yihari ntitunganijwe bikwiye kugira ngo abantu bashobore kugwizamwo umwimbu leta irakwiye gambere hoho iyo myaba ikayitunganya leta rero irashobora kwigisha abantu ibintu bikoregwa mu myaba kuko ntukora iyo byaryo byose kuri ubu ntorimamwo ikawa ibitegwa bitaba mu mazi cyane cyane umuceri numerayo eka n'ibindi kuri ubu n'imboga ziramerayo n'ubworozi bw'amafi birashoboka ikajya yereka abanyagihugu ingene ibintu bikoregwayo itange n'ababafundi b'indimo bakwama hafi y'ukwereka abantu ibyo barima
dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujye cy'uyu munsi uyu ni wa mwanya wahari w'impamba nye ni impamba w'uyu munsi akabavuga ati
natanguye ndumujera bakampemba kandi ngongera nkadana zindagara amahera make y'indonse nkatwara ku ikopeke yaziganye haragehe gihendo nka yuko nshaka n'aho muri yone cyenda gukura muri kopeke nsangira igipe n'umuntu munyuma haragomba kuba kuyumbura ze kumutaye uyumba ndamusuriza hande gwiwe njambandanya nkora kibundi igenga ndacisangije kandi n'ubu ndakora ndose dukiye dukumujyango nkabugaburira ndashimira imana ko intambo ko natanguye yambereye nziza ikanshikana aho ngeze uyu munsi
mamba niyo duciye dusozerera ko kino kiganiro tujahe shimiye mwebwe mwese kuvyumviro mwashikirije nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije mufise icyo muterera canke mutwunganira twandikire kuri voabujumbura@gmail.com canke mutwakure kuri 79 934 75 77 canke kuri 79 133 697 canke kandi kuri 79 988 713. Bagenzi banje ni Akire Java yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye ndabashimiye Tiene ndonse mwari kumwe ndabaseze ndabifuriza iterambere mu byanyu tuzosubire nka ya mango na ubutaha.
Hari umwizero.
Ego cyane.
Ni mu kiganiro tujahe mwayo ko mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika.